İyi, Miradil Gülge Amerika. Gizwiri Amerika vigiri Washington DC mukinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika mu karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora kuri internet muradusanga kuri waishatu radio yacu voa.com ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye tufatanyije kuyabagezaho. Mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa Lumi Cash baravuga ko bagiye guhagarika akazi.
Niyo tegeko ariho uce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri Minitel azokwimenya.
Uwo ni umwe mu bakoresha ubuhanga bw'ikigo Lumitel cyasohoye amategeko atavugwaho rumwe. Banki Nkuru y'Igihugu y'i Burundi yo iti umuturage ntaho utarizwe. Mu burengerazuba bw'u Rwanda i Kamembe abaturage barasabwa kwerekana icyangombwa cyo kwikingiza COVID-19 ngo bemererwe kurema amasoko ku mugabane wa Afrika. Ingabo z'Abanyatigreya zashushubikanye za leta ya Ethiopia mu mujyi wa Desi naho mu mahanga i Roma mu Butaliyani hatangiye inama y'ibihugu 20 bikize kurusha ibindi ku isi. Aya makuru n'ayandi ni mukanya. Tuhere kwa fuko hirya no hino ku isi, ingabo z'Abanyatigreya zigometse ku butegetsi buriho muri Ethiopia zatangaje ko zafashe umujyi ukomeye wa Desi mu karere ka Amhara. Zatangaje ko abarerwa mu bihumbi bahunze imirwano ikaze yahabereye. Avugira hano hataramenyekana kuri telefoni ya satellite muvugizi w'ingabo za TPLF zirwanya leta ya Ethiopia Getachew Reda yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko bashushubikanye ingabo za leta bazirukanye mu mujyi wa Reda berekeza mu mujyi wa Kombolcha. Yavuze ko bafashe imbohe nyinshi mu ngabo za leta ya Ethiopia. Legese Tulu uvugira leta ya Ethiopia ntiyabonetse ngo agire icyo avuga ku bitangazwa n'ingabo za TPLF. Gusa umwe mu bakuru b'ibigo by'amashuri aho mu mujyi wa Desi yatangaje ko yabonye ingabo za leta kuri wa gatandatu mu gitondo zihunga zerekeza mu mujyi wa Kombolcha. Avuga ko kuva ku wa gatanu nta mashanyarazi ari muri uwo mujyi. Muri Sudani abaturage bigabije imihanda mu myigaragambyo yo gusaba isubizwaho ry'ubutegetsi bwa gisivili. Amatsinda y'abaturage mu nsisiro batuyemo n'indirimbanyi zateguye imyigaragambyo rukokoma bayita Genda. Imvugo ibwira ubutegetsi bwa gisirikare kugenda bukarekera abasivili ubutegetsi. Volker Perthes ni umwe udasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ejo yatangaje ko akomeje kuganira n'impande zombi mu rwego rwo gushaka uburyo bwa politiki ikibazo cyakemurwa hakurikijwe inyandiko y'itegeko nshinga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yasabye abategetsi b'igisirikare kudakoresha igitugu no kudahutaza mu buryo ubwo aribwo bwose abari mu myigaragambyo. Abantu 9 bamaze kwicirwa muri imyigaragambyo inzego z'umutekano zibarashiye mu gihe abagera ku 170 bayikomerekeyemo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani. I Roma mu Butaliyani hatangiye inama y'iminsi ibiri ihuza ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bita G20. Mu ngingo zikomeye baganiraho harimo ibyerekeye icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe n'ingingo zikomeye zirebana n'ibyerekeye ubukungu bw'isi. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntabwo bari i Roma, biteganyijwe ko bitabiriye inama hakoreshejwe uburyo bw'iyakure. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ni wari akazahitira mu yindi y'iminsi ibiri i Glasgow muri Ecosse nayo yerekeye imihindagurikire y'ibihe. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mujye no kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turaje mu makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari yo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari cyo here mu Burundi haba bakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhanga bwa Lumi Cash bavuga ko kuva ku wa mbere w'icyumweru gitaha itariki ya mbere y'ukwa 11 bazahagarika akazi. Baravuga ko amasezerano mashya yerekeye inyungu bakura mu kigo cya Lumitel abangamiye imikorere yabo. Banki Nkuru y'u Burundi yo irasaba impande zombi kumvikana ntizihombye abaturage babikije amafaranga yabo. Pierre Claver Niyonkuru.
biro mitere rijejwe gutumana tumana ko amakuru mu Burundi byashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika kubika guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa aya mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose abakora akazi ko kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe rumikash bavuga ko bagiye kuhahombera bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe aya mategeko adahinduwe uyu akora ko kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze
n'iryo tegeko ariho uce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umuhaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri rimitere azokwimenya hariho ibyuko umuhaja bamwibye canke kafite simitakaye ikononekara mu gihe ibi birimo amafaranga ibyo atashobora gukurikirana twebwe twemera neza kuri ha makori na mataxi bera twari twarabironde kuva kera ingene twobikora ariko ntitwari twari twabirose rero twashaka yuko rimitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori na mataxi baje bacu bo bikora mu bundi buryo
ishyirahamwe rimitere rigira kabiri mu gihugu muyafise abanywanyi benshi nkuko byerekanwa n'ikigo kijeje gucungira ubuhinga bw'itumatumana ko amakuru ARCT abenshi bagwiriye mu bisagara abandi hagati mu gihugu abafise ubutunzi bwabo ma telefone basaba ko icyo kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahombere utwabo
ndaruka mbizi ku bantu bafite amakati mail mitere bugurije ama limitage ziba kuba aja bahora babikoresha ariko bayiyungunganya no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rewo bategereza gukoresha limitage n'icyo gihe rero uruhombo koko bamaruri kwikote zose ababikoresha n'ababikeneye leta ko yodufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene icyo kibazo cyotorega umuti bo nyene amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyerekana
abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagara abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera abo barungika kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi icyo gisata
leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telefoni mu cyose kubera amakontra agasinyisha abantu usanga harimo imitego imwe imwe kandi itorohereza ababo ariko barakorana nazo
ishyirahamwe rimitere ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza icyo gisata cyo kubika no kubikura amafaranga inzego zibiri za leta ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumanako amakuru ARCT zafashe mu minwe ico kibazo mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ibanki nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara ko babwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibag we mu mporero ibanki nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka Audas niyo nzima icagira cambere c'ubutwari banki nkuru BRB no muyobozi mukuru w'ikigo ARCT Samuel Muhizi mu itangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azuhagarika akazi azobihanirwa bikomeye ibanki nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azuhahombera ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumanatumana kw'amakuru Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
tuze mu Rwanda kuva ejo kuwa gatano mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kurema isoko no guhahira mu maguriro manini bisaba umuntu kuba afite icyangombwa cy'uko yakingiwe COVID-19 abatuye mu karere ka Rusizi baravuga ko iki cyemezo cyabatunguye ku buryo hari n'abasubijweyo badahashye barasaba ubutegetsi kumenyekanisha mbere y'igihe ibyemezo nk'ibyo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yakurikiranye iyi nkuru
twatunguwe hari abari baripimishije udupapuro dutaye mu rugo hari n'abasibye message kubera hashize igihe
nanye byantunguye ko nageze mu isoko tukaba dusubiza inyuma mutuzana message kandi batazifite nkanyu nari kinyeje nta message nabonye
ni bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yasanze bamanjiriye ku bwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini ya mu mujyi wa Kamembe biganjemo bari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo barimo nabaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemezo ko bafashe urukingo rwa coronavirus kabone nubwo barimo nabakingiwe
ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha ngiye gutanda hashyiraho na ko bamfatiye ku muryango na nubu dore uwo twari turi kumwe aragiye ngenda asigaye umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho
hanjye ubu ngubu naturutse mu bitaro bya Mibirizi niho twikingirije urumva kubona avi Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka ni amafaranga menshi noneho gahunda yanjye nayo ikaba irapfuye
ku bwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa DASSO hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe kubabujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo
bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe buri wese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa gifite
hakwiye gushyirwaho itangazo radiyo turazifite amaradiyo yabaye menshi nk'ubu bibaza nko kubivuga kuri radiyo Rusizi ntabwo biba byadutunguye noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utari ikingiza ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko ntawemeye kujya mu rusengero babidukoreye gutyo byaba byiza
bafashe mu gihugu cyose bigiye muri musenge cyose bigiye bigiye nta wundi mutwe twabona twese babitanze no nta wundi mutwe
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi kubijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye inshuro zose twahamagaye madame Prisca Mutesi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako ntibyadushobokeye n'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaratarabusubiza gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi
abatarikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye wenda twebwe dutunguwe none ariko hari ibyacu biraza kujya mu buryo kuko twarikingije ubu rero nge kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera amazi si yayandi nge ndakangurira abantu batarikingiza ko bakwiye kwikingiza
twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima ariko bwana Julien Mahoro Ingabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse
ishobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri aproche y'uko RBC cyangwa se minisiteri y'ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe kandi usanga ari icyemezo cyafashwe lokali ntabwo nzi muri Rusizi uko byagenze ariko ndatekereza ko bishobora kuba nabyo byarafashwe muri iyo kadi yo kuvuga ngo dushishikarize abantu kwitabira inkingo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira strategi zabo zikoresha
ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri nubwo minisiteri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda ntaririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza COVID-19 mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa cyenda Perezida Paul Kagame yavuze ko hataragera ko mu Rwanda kwikingiza bibitegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yo kuri uyu wa kane igaragaza ko abasaga miliyoni 3,700,000 aribo bamaze nibura gufata dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 kuri miliyoni zisaga 12 z'abaturage ni mu gihe bamaze guhabwa doze zombi bakabakaba miliyoni 2 Temistokre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ndadi ijwi rya Amerika tujye mu makuru y'imikino y'ikipe ya New Star yo mu Burundi yatangiye neza mu mikino y'ijonjora Basketball Africa League ibera muri Tanzania ahahuriye ikipe zo muri Afrika y'Uburasirazuba. Iyo kipe yatsinze Cobra Sport yo muri Sudani y'Epfo ku manota 67-46. Desire Hatungimana.
Umugwi wa New Star waserukiye Burundi mu nkino za Basketball zo gukurakuranamwo kugira haboneke imigwi izitabira ihiganwa rya Afrika nta kibazo wagize mu rukino rwawuhuje na Cobra Sport yo mu gihugu cya Sudani y'Ubumanuko. Abakinnyi bari Charles Patrick Ngwizuruvugo bakaba batanguye basumvya abo bariko barakinana. Agace ka mbere k'urukino karangiye New Star ifite amanota 13 kuri indwi ya Cobra Sport. Agace ka kabiri New Star yabandanije gusumvya uwo mugwi aho yinjije amanota 21 kuri 11. Iyo migwi yacije kuruhuka New Star ifite amanota 38 kuri 18 ya Cobra Sport. Iyo migwi ivuye kuruhuka New Star yabandanije gusumvya uwo mugwi wo muri Sudani y'Ubumanuko. Agace ka kane karangira uwo mugwi waserukiye Burundi winjije amanota 17 kuri 12 aho uwo mugwi wa Cobra Sport winanase ni mu gace ka nyuma ariko ka kane aho iyo migwi yanganije ku munota 16 kuyandi urukino rurangira New Star yo mu Burundi irahiye umugwi wa Cobra Sport wo muri Sudani y'umanuko ku munota 37 kuri 46 kuri urwo rukino umukinyi wa New Star Landry Ndikumana niwe yatsinze amanota menshi aho yinjije amanota 28 Richard Patrick Ngwijuruvugo umumenyereza w'uwo mugwi wa New Star arashimira bakinyi biwe uko bavyifashemwo muri urwo rukino rwa mbere yizera ko nubwo bakina kuri wa gatandatu igihe cy'isaha 12 na Ulinzi Warriors yo muri Kenya barutsinda
kigo bya Mike twatsinze kandi kuri Mezenes umwe na Olivier Jeu ndabona yuko ni kuri cyo bizaba bimeze neza kandi abaye mu je collectif batinye je collectif ariko bo bagaje ku mukino umwe niwe bazaba barondera ko babonye ko gira kuja makosa bya Chelsea sami John ni kandi ubwo ko musange abaye mu collectif no kawe kugira amasima menshi cyane kugira tumenye rana ariko ubona ko abantu benshi tumenye rana mu ekipi kandi tunana ubura mike na sanga kandi kandi abuze yuko nubwo yuko ari cyo kintu twashobora gushyira mu ekipi
Murundi rukino rwabereye aho muri Tanzania umugwi wa Kurasini Heat wo muri Tanzania watsinze worohewe cyane umugwi wa Braveheads wo mu gihugu cya Malawi mu kuwutsinda ku manota 58 kuri 27 runo wa gatandatu isaha 2 z'ijoro uwo mugwi wa Braveheads wo muri Malawi ukaza gutana mu mitwe n'umugwi wa City Oilers wo mu gihugu cya Uganda izo nkino rero zo gukurakura namwo ziri mu matsinda atandatu zikabera mu bice bitandukanye vya Afrika itsinda rya mbere n'irya kabiri inkino zibera Konakri muri Gine itsinda rya gatatu zibera Yaounde muri Cameroon itsinda rya kane n'irya gatanu i Dar es Salaam muri Tanzania na itsinda rya gatandatu ni Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo imigwi ibiri buri tsinda izocibandaniriza amahiganwa i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa 12 itandatu ya mbere izoca ihamvye yindi itandatu itarinze guca mu majonjora iyo nayo nizo biya mbere iwabo mu bihugu vya Senegal, Angola, Misiri, Nigeria, Tunisia no Rwanda izo nkino za bare z'umwaka 2021 z'umwaka 2022 ni za kabiri zitunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball rifadikanije na NBA ihiganwa rya basketball muri Amerika ni mu ntumbero yo guteza imbere urwo rukino mu karere ka Afrika ihiganwa rya mbere rikaba ryatahukanywe n'umugwi wa Zamalek mu gihugu cya Misiri utsinze Monastir yo mu gihugu cya Tunisia mu rukino rwa nyuma ku manota 76 kuri 63 muri Kigali Arena Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Glasgow muri Ecosse hateganijwe inama mpuzamahanga kwihindagurika ry'ibihe mugenzi wacu Figel Niyongabo yaganiriye na Desire Rugaragaza wigisha ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe muri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Nkurunziza uhirimbanira kurengera ibidukikije mu Burundi ari kumwe kandi na Marc Rugerinyange umaze imyaka igera kuri 15 akurikira ibyerekeye ikiyaga cya Tanganyika n'uburyo ibintu bitari bike nk'ibiraro imisozi n'imihanda bigenda byangirika mu Burundi
ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero uruhuri hagati ya rimwe n'inusu dogre celsius sinshobora kuronka ngenere ndakivuga mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda hamwe n'amadogre abiri ariko ubikora araba uko ibintu biko biragenda biraboneka yuko amaraporo adushikira ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bikera biba nabi cyane gusumba uko byahora
nawe kuri icyo kibazo nyine Jado Nkurunziza ukibona gute ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute
bwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye ama bwa kabiri naho nshimire nabo turi ko turasanga ikiganiro yaba ariko baratumvira n'abandi turi ko turahanana ibyumviro nkuko umwigisha wo muri kaminuza aje kubivuga nukuri ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese nukuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka ry'ibihe uno munsi kurishika kuri ino saha ni ikibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abantu cyangwa abarundi ariko ndavuga ko ndi umurundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo je cyo namavuga kuko byinshi yabivuze umigisha ko muri kaminuza cyo namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho kintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramuko mu mutsi kavuga ati reka nkore kugira sinze nicuze ejo nivyashika ntaze avuge ngo nujya dukora cyaho ni leta cyangwa na mashirahamwe mugabo avuge tireka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga nkorera aho ndi ngerageze ibihinduka by'ibihe ndabigira iby'iwanje nitange atake nibyo bisa nkuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka sinabigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo cinduka ry'ibihe ni ikibazo nkoramutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi.
Nawe Mark Rugerinyange kuri ico kibazo nyene bavuga ko wakurikiranye nk'ivyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga imenshi imbere ariko muri rusangi ubona ico kibazo kibonekeza cyane ko haraba gifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike canke abo baharanira ibidukikije we urakibona ko ari kibazo gikomeye kibonekeza.
Murakoze kuri ico kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze ico twokwita ikintu cyose caremwe kuri iyi kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko kuko nkuko mubizi no bahakarorero k'imvura ingenirwa imvura iragwa nabi cyane kubera haraho iteba kugwa haraho izari nyinshi haraho izari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo nibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwariwe wese akabibona. Rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka. Iyo rero ari kibazo gihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabahakarure kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho n'ibyo dufungura ku isi duca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese atanumwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize inguvu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabihintumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho yobagora gusumba.
Nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uku kwezi kw'icumi kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato.
Inama mu bisanzwe murabona yuko n'ubundi ari kuba mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe riko riraba nibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'ubutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibibyuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko byaba uri kuraraba intambwe zigenda zitegwa muri ico gikorwa eske zirashimishije umuntu aziravye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nkuko nari nteje kubivuga nuko bagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo ingorane y'ihindagurika ry'ibihe idafatiwe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe
jado nkuru nziza kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe hari intambwe zashyizwe ko irikoraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
nakugize cyane fide kuri jewe uko ndabibona bona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nkuko umwigisha yavuze muri kaminuza nkuri aya mareta afise ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere bakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majambe mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye impfa gusa hama novuga yuko nosaba yuko bokwicara agatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka ku myaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindababesha atagikozwe uno munsi ejo nta kazoza kazoba kari keza ahubwo rero nuko wokwicara cyane bagatora umuti mwiza hama ni bagwe bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijyane n'ingiro bakura amaboko mu munsi batora inyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nkuko yabivuze urya yabivuze yabihagarara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igihe itagwa hari igihe icegwa kugwa hari igihe igwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye inzuzi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose
Mark Rugerinyange harabaye inama imbere yaho muribaza ko irikoraniro hari ikintu kishobora kuvamo hari mwize umufise ko hashobora kuvamo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abane bagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babishyize mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza
murakoze kuri icyo kibazo hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje iyi nama nk'uko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo uyitegamo ikintu ariko burya gutegura inama ni kimwe hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki hobanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro je ndibaza yuko hamwe bizogenda neza muri iyo nama hovamwo inama ni ukwita yamaho ibyo twakwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikize ibintu.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Dieudonne Cyubahiro, yemwumva kuri mikro, ndi Jeffrey Mutagoma, muramukana amahoro n'amahirwe.